Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Uwari umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Préféré Ndayishimiye, wari warasigariyeho ambasaderi yasabwe gusubira mu Burundi ku buryo bwihutirwa.
Jewe ntambo n'izantu ndi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi mu gihe muri kino gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka ishika kuri ine. Rero nari ntegeje ibiri, ico nzi ni uko umudiplomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'icyo bashaka kumubwira gishashe.
Préféré Ndayishimiye usabwa kandi kwishyura amadolari 5,000 leta ivuga ko yakoresheje nabi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurepublikani Mike Johnson yatorewe kuba umuyobozi mushya w'inama ishinga amategeko ya Amerika.
It is my great privilege to introduce the 45th Speaker of the House, my dear friend Mike Johnson, the Speaker.
Umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora Ukwezi Media Group mu Rwanda, akaba ari gucya cyo gukangisha gusebanya, yafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurepublikani Mike Johnson yatorewe kuba umuyobozi mushya w'inama ishinga amategeko ya Amerika.
It is my great privilege to introduce the 45th Speaker of the House, my dear friend Mike Johnson, the Speaker.
Mike Johnson umushinga amateka mu Republican wo muri Leta ya Louisiana yatsinze namajwi 220 mu nama ishinga amateka. Niwagira kane agenywe muri ayo mabanga kuva Kevin McCarthy ayakuwemo ku itariki zitatu y'uku kwezi kw'icumi. Tom Emmer umushinga amateka mu Republican wo muri Leta ya Minnesota yari yagenywe imbere yaho ku munsi wa kabiri, yaravuye giturumbuka mu ihiganwa amasaha ane gusa inyuma y'uko agenywe. Intsinzi ya Mike Johnson mu rugamba rutari rworoshe rwo kuba umukuru w'inama ishinga amateka ni intsinzi y'umugwi w'abashinga amateka bo mu mugambwe w'abarepublikani batsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera. Abafise vyiyumviro biri hagati na hagati muri uyo mugambwe bakaba bahahombeye. Abafise vyiyumviro biri hagati baragize ibibazo byo gushigikirwa n'abatsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera muri Kongre ya Amerika. Mike Johnson afise imyaka 51 n'umuntu atsimbataye cyane ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera. Aracuditse cyane na Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika, yararahiye mu mabanga yiwe ejo ku munsi wa gatatu nyene.
Israeli yihanangirije kuri wa gatatu perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan nyuma y'uko avuze ku mutwe wa Hamas n'abayobozi b'intara ya Gaza ari abantu bafashe icyemezo cyo kubohoza ubutaka bwabo.
Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israeli bwashikirije bwavuze ko kuba perezida Erdogan yagerageje gushigikira umugwi ukora iterabwoba kandi yakoresheje amajambo akokeza urwango bitazohindura amabi ateye ubwoba y'umugwi Hamas amakungu yose yiboneye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwabitangaje indwi zirenga zibiri inyuma y'ibitero vyihaye inkumbi umugwi Hamas wakoze ku butaka bwa Israel. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ejo kwa gatatu yavuze ko Hamas atari umugwi w'iterabwoba, ko ari umuhari uharanira guhabuza no gukingira ubutaka bwa Palestina. Igihugu cya Turukiya kiri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantike, OTAN, cyariyamirije ubwicanyi umugwi Hamas wakoze ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ku basivile mu bumanuko bwa Israel. Yamara Turukiya yasavye inteko za Israel kwifata mu kwishura kuri ivyo bitero by'umugwi Hamas. Abategetsi ba Turukiya baranebaguye bivuye inyuma ibitero vy'amabombe Israel iri kibandanya gukora muri Gaza.
Abayobozi mu muryango w'abibumbye batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israel no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye mu byabo abantu 400,000 muri iyo ntara. Abanyayisiraeli bagera ku 200,000 barimuwe kubera ibitero bya Hamas.
Abo banyayisiraeli 200,000 bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara cya Eilat kiri mu bumanuko bwa Israel byatumye Leta ya Israel yubaka ibibanza birimo amahema yo kwakira abo bantu. Ivyo bibanza byubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Tel Aviv ku banyayisraeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu cya Liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi Hezbollah. Ababa mu mihana yahitwa Kerem Shalom ku metero 30 umuntu avuye ku rubibe n'intara ya Gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara cha Eilat mu bihe byiza nikibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bageriramwe uburuhuko nikibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice byinshi by'igihugu batekewe n'ubwoba Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice cha Kerem Shalom Bruria Karni agira ati
Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare.
Abantu batari bake batekewe n'ubwoba kandi barahamutse muri iki gihe ku buryo badashobora no gusohoka hanze y'ihoteli. Kuba mu mahema ntibisa n'uko abantu buba bikingiye. Dukeneye gusubira kugira icyizere mu bantu no kumva ko dutekaniwe.
Our trust in people and to rebuild our strength and feel secured.
Muri Gaza abanyapalestini bihumba amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intara ya Gaza kubera ibitero bikomeye by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel bahunze kandi nyuma y'uko Israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa Gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka benshi muri bo bamazindwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Sojud Naim ari mu bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza Sojud Naim agira ati
صار لي انا هان بالخيمه 9 ايام يعني انا حتى بدي احمم اولادي مش عارفه بروح بدي اعبي ميه بلاقيش ميه
مزميسي تشندا بمهيمه sinshobora no koza abana banje kubera atamazi mfise nta kibanza mfise cyo kubogerezamwo nani muzu zisukuye nshobora kuronka na ofise ndabicarika hatari umwanda ndafite impungenge baranakurura umwana wanje w'umuhungu mukuru afise hasi
ntabimenyetso bihari byerekana ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas iriko irarangira vuba akaba ari ukuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe cy'ubukanye mu mahema.
Urakoze Fidel niyo ngabo kureba makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni radio yacu
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
wari umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Préféré Ndayishimiye wari warasigariyeho ambasadeur yasabye gusubira mu Burundi ku buryo bwihutirwa arasabwa kandi kwishyura amadolari 5,000 Leta ivuga ko yakoresheje nabi yabiganiriyeho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka
amakeke narayabonye ariko nanje imwe byarantangaje kuko urabona yabonye ukuntu yanditse abona nyine yuko hari ibintu byizagiriza ibimwe ntatahura ko nk'umuntu yiyumvire yuko Jewensha aka kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibaza ko abasa n'uwihenze kuko abasa n'umuntu atanze neza kuko jewe narajye ngaha igihe kitari gito imbere yuko ndonka aya mabanga nimushobahira uwo mukuru w'igihugu cacu General Major Vice Ndayishimiye angira umuhanuzi ngaha muri ambasade y'i Washington nari nsanzwe ndi mu karuhuko muri Texas kandi n'imbere yaho nari nsanzwe ndahaza yumva ndi umuntu avuga ati jewe nshaka kwigumira ngaha muri Amerika mba narahagumye n'imbere y'igihe n'imbere y'uko nza kuhakorera ibyo bikorwa ubu rero jewe barampamagaye ariko amadate nabo yari n'amadate mbona atanyaranja cyane kuko urabona ahantu maze imyaka ibiri haba hari ibintu tegeza kwitegurira bitari bike kugira ngo ugende nyine ibintu byose biri ku murongo kandi nibyo tariki ya 19 yegereje narababwiye abagejeje kugura amatike ndababwira yuko jewe mbona ko ntaraba pre yo gutaha ariko nkuriko nditegura nzobabwira iyindi tariki ariko nabonye nyine ngo bashimye guca bagura itike nyine hanyuma hahize iminsi bacaba tukabati kubera ntaje ngo iyo tike ngo ngomba guca ndayiriha
ariko kandi muri iryo kete harimo amakosa canke ibyo twokwita ibyagirizo ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwanditse budomu rutoke ku mafaranga ibihumbi bitanu by'amadolari y'amanyamerika bavuga ko mwatwaye mutegerezo gusubiza leta vuba bwango
Aje mafaranga mmenyesha makuru jewe nta mafaranga nakoresheje nkoreshe ku giti cyanjye cyangwa nshire mu mufuki wanjye aje mafaranga yakoze ibikorwa bya leta aje n'amafaranga yakoze mu myiteguro yo kwahira abubahwa bacu muri aje makariki bavuga amafaranga yakuriwe ku twari twiteguye abubahwa baza i New York hanyuma amafaranga akora mu bijyanye na reservation y'amahoteli mu bijyanye na encadrement ujya rero aha muri leta zunze ubumwe za Amerika yo wakoze reservation ugatanga karte yawe bankaire iyo bishyitse umushyitsi akaza akahindura ntahaze nk'ubu ntibibaraba usanga amafaranga barayatwaye ibyo minsi byose uba waravuze ko umushyitsi ngo hashika ajya hashikira usanga barayatwaye kandi rero urumva biba biri mu bijyanye n'akazi nyine kuko kwakira abubahwa nabyo biri mu byo tuba tujejwe akira neza bagasubira inyuma bahimbawe kandi nabo twakiriye icyo gihe bagiye bamerewe neza kuko nta kintu bigeze numva bavuga ko twaba tutakoze neza kandi kimwe ni ukongera ko nuko n'ayo mafaranga kugira ngo asohoke aba yanditswe icyo agiye gukora kuko tuyashyira gusohora parishete z'amafaranga umuntu agenda agatora nk'uko umuntu yokumva ngo agenda aratora
kuri mwebwe imvo n'imvano mukeka n'iyihe muri ibi byose
jewe nta mvune imvano ndi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi mu gihe muri kino gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka ishika kuri ine ari nari ntegeje ibiri gusa icyo nzi ni uko umudipolomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'icyo bashaka kumubwira gishyashya
kuri ibi rero turabona muri rikete ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa ijambo le lien juridique et administratif est rompu ni iki kigikurikira kuri mwebwe muri make
Jeje kwitegura ndacitegura ninabona ntegeje kwitegura nkabona yuko hageze yuko nshobora gusubira mu gihugu nzosubira nta kibazo
murakoze rero mushinga nahe preferé ndayishimiye ko kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe mumenyeshamakuru ku ijambo yego mugire ibishyitsi
umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora Ukwezi Media Group araregwa icyaha cyo gukangisha gusebanya Eric Bagirubusa
Mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Théogène Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro Urukiko rusanga nubwo uregwa hakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranagana Aimable Nzizera mu buryo bwiza ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yaramufiteho abanyarwanda bakayamenya bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera Manirakiza yakangishaga Nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho kubw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa Ukwezi Media Group akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo kukirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gaciro yayihaye yavuze ko itatuma atabangamira iperereza ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo Manirakiza yafatiwe mu biro bya Nzizera aho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yaka ruswa y'amafaranga 500,000 Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera ariko ko atari yagiye kwa karuswa ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranyije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye n'amasezerano yaragamije kwamamaza ibikorwa bya Nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi Amarebe Investment ku mudugudu bashaka kubaka uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura Ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ayo masezerano yo kwamamariza Nzizera yagombaga gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko. Nzizera yagombaga kujya yishyura Ukwezi Media Group amafaranga 200,000 ya buri kwezi. Manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga 500,000 byaturutse ku kuba yari yaramenye ko Nzizera atari kuzajya mwishyura neza ahitamo kuba mwatse ayo mafaranga mbere. Urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko Nzizera yemeye kugira ayo masezerano na Manirakiza nyuma yaho yabonaga amurembeje hamukangisha kumusebya umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi azafungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umucamanza yibukije kuregwa afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo. N'urubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ku ruhande rwa Manirakiza rwakiri iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho. Ni mu kiganiro kigufi twagiranye na Jean Paul Ibambe, umwe mu banyamategeko bamwunganira.
Urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha, ariko impamvu twatanze harimo nuko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ni ibintu biteganywa n'amategeko yatanga ingwate, ariko nta abakurikiranwa adafunze. Ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha kubaha ibyemezo by'inkiko, ariko kandi dufite iminsi 5 yo kuba dushobora kuba twashoje. Icyo tugiye gukora twebwe, tugiye kureba uwo twunganira
yego
arebe uko bimeze, hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira, ariko ni ububasha n'amahitamo y'uwo twunganira.
Ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi Amarebe Investment barimo Virginie Uwambaye Inema, bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'Inkundabanyanga. Inkundabanyanga ni nawe nyina wa Uwambaye Inema. Namasambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya genocide biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere. Bavuga ko Manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubira nayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri 6 yagiye abasaba kumuhaha ibibanza bibiri bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba. Kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza risaga mu 100 bikazubakaho amazu n'uwitwa Aimable Nzizera, nyuma akazayagabana nawo mu muryango wa Nkundabanyanga. Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'Abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'2021. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi, hongiye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi. Abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka, cyane cyane mu rwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura. Eloje Unikaneza.
Amastasyo menshi ntabitura afise cyane cyane ibyo mu bwoko bwa esanse. Ahabonetse gike naho abakiriya baca bakiravya ubwo nyene. Abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi. Uyu musore anyonga tagisi yabwiye ijwi rya Amerika ko akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira.
Akazi twahagarise kubera igitoro n'ukuri. None tuza kubaho gute tudakora. Ubu mfise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakibuze. Nashiye amastasyo menshi na igitoro gihari.
Eka ni umugabo atwara bisi akabaro ni kose acabuzwa no kubona igitoro kiduzwe reyi, ariko kukironka ruka rwa gatana
twazunguruka tugahangayika cyane gose kuya ngo tuvuye kuri kotebu batwazunguruka hano hose ni mirongo igitoro turabona kikira cyasuye kuba ndanse cyasuye kubura.
Umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduzi ibitoro uko ishaka, ariko bikaboneka. Yaganiriye n'ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko urusingenzi yari yakuwe Ingozi
kwa moya namba baduza kandi ariko nokuri igitoro kiboneka ko igitoro naho nsi tuba transporte tujya kwa transi igitoro abakiriya nabo hariho abakomeresa babavuye bakoresha ibitoro ni kuvuga transporo nokuri ni ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi.
Bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze. Uyu mucuruzi wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara.
Umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri ni komine kugira ngo natafise ibihumbi 200 ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe. Kunda gusumira mu Kayanza, Ingozi, utuntu turangura nta mwene gihunga akigenda kuri iyo gitoro.
Abandi banyagihugu nkuru agendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze. Litiro ni nusu nk'urugero ya esansi itarenza 173 ayironka ku 170 ku isoko ya magendo.
Ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora bahize mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo uhe igitoro cy'u Burundi wohegura urumogi. Urumogi mu minota 5 uburose ni burushaka. Ariko igitoro n'ingorane iritiro kuyironka cyagikindo cy'iritiro ni nusu n'ibihumbi 17.18 n'ibintu bibabaje.
Ibi bituma abashoferi n'iduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bishakiye.
Abashoferi baducurofe n'abuhoro reka banyagihugu bakaducurangura uko bishakiye mu kuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose. habiciro ofisiere bizwi
munazandukanye igitoro kibonetse kimara kanya nkako gukubita urugohe abashoferi moto bo kumugwa mukuru ntara ya bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo atakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure bace baza kimara umwanya urumero mara badashikiriwe baganiye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
ejo cyari cyaje ngo hari haje gikenye mugabo cyamaze umwanya urumero mara kubera bagitonde bari beshi cyane kangiye kumwesha sanga kirakamye n'uburi mbona cyembeka ari haheze nk'imisi tatatu ngabe banza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye ishangwe yabanyabo banza gusa cyangwa yo nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagira desinzi nk'ejo cyaraje saa 10 nk'ejo cyaraje saa 10 kugera saa 2 igitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura ahubwo twamigwaye mu mazi ahubwo nyamba bashaka kukiduza ntibakiduze nyene hama bananye kimboneke
tubajije umushikiranganji w'ubutane n'agataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro ibahaye mu wizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Aubert ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro zitatu irya nyuma byadubwijwe hari ku wa cenda ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yavugira ko bucasabye abarundi mu mpera z'ukwa cenda gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ivyisunga aha yari mu iganiro ca mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko nako tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byadubugijwe ariko kubera bifite ibigega ntega bizoza hari amafaranga ama leta ari umuguzi nk'uko byabaye muri Kenya mu Burundi umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze ku kigega ntega bizoza cera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifite bwo gusubira kukinagura Perezida Ndayishimiye yisabye amusaba gutorera umuti icyo kibazo bagira ati ntaro bine mfite mvoma mu amadolari n'ibitoro Eroje urikaneza ijuri ya Amerika
muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu gihe umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze amezi abiri utangiye abari mu bigisha abanyeshuri b'impunzi b'abarundi mu nkambi ya Mulongwe bahangayikishijwe n'uburyo bigisha bamwe mu banyeshuri bicaye hasi abandi badafite ibikoresho by'ishuri Uvira Vedaste Ngabo
muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikomeje kuvanwa mu nkambi z'agateganyo zasange na Kabimvira zikajyanwa i Mulongwe ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri bya EPK Saba na Smad usanga bamwe mu banyeshuri bajya ku ishuri nta myambaro ndetse n'ibikoresho by'ishuri bafite abandi nabo usanga bicaye hasi mu gihe abandi nabo birigwa imuhira kubera imyanya yuzuye Shugwe Ry'Imana Blandine n'umunyeshuri wiga mwaka wa kane mu mashuri abanza ya Kasabade asobanura yuko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo kwiga badafite bimwe mu bikoresho by'ishuri
abana batugabanye tube bake Isano sabayo ko bagabanya abana ubaka yandi mashuri babashire mu yandi masaha
Malipo Angelique yigisha mwaka wa mbere w'ishuri ribanza rya Kasabade agaragaza yuko iki kibazo cy'ubucucike mu mashuri ari ngora bahizi kuri bo bitewe nuko mu ishuri rimwe usanga arimo abanyeshuri barenga ijana
z'abanyeshuri beshi cyane nange yewe mfise abanyeshuri 120 bibazongira ni byinshi kubera abo bana baraburaho nyene ho bicara bamwe nk'abicarika hasi ugasanga nicarise batanu kuri pipitire kandi bitari bikwiri furema gutahura birabagora cyane kubera ari beshi ugasanga ikigwa kimwe uri kurakimara hafi kwindwi yose kugira urabe kwa abana batahura
Nyandwi Celestin n'umwarimu wigisha amashuri abanza y'Imulongwe yemeza yuko mu ishuri yigishamo harimo abanyeshuri barenga ijana avuga yuko ubu bwinshi bw'abanyeshuri bugira ingaruka ku myigishirize yabo
ubwa mbere iyo uri kurigisha abana benshi biragora kwakurikirana bose ntiburengana ku itabulo ngo bandike nko mu gihe uri kurigisha ikiga cyo kwandikisha biragoye ko isaha y'iminota 45 iza guhera bose wabakishije imbere wabafasha ukuboko nkatwe twigisha bo mu ya mbere ubigisha uko bandika iyo ni ngorane ya mbere ya kabiri usanga bigoye kwakurikirana mu bijanye no gukira induru mu ishuri kuko iyo uriko urigisha uri karavuga hajya ntubumubona
ku ishuri ribanza rya Smart ryubakishije amabati n'imbaho umuyobozi wayo Musebenge Hassan Lambert yemeza yuko mu ishuri hari yasanzwe higira abanyeshuri 65 Uwari kwigira abarenga ijana bitewe n'impunzi zishaziruka kuzana mu Mulongwe
patana na sheria ya serikali masomo inaombwa kila darasa liwe na
ukurikirana n'amategeko ya leta muri buri shuri rikwiriye kugira abanyeshuri 55 ariko kuri twebwe amategeko ntakurikizwa kubera twegereye inkambi y'impunzi impunzi ni nyinshi ziva mu nkambi z'agateganyo niyo mpamvu usanga hari ishuri ririmo 120 cyangwa 140
isabu inaongeza Darasa mwa sazi mwa iku watoto miyamoya makumi mbili miyamoya makumi ine.
Bamwe mu babyeyi mu nkambi ya Mulongwe bavuye mu nkambi za Sange na Kavimvira bemeza yuko hari abana babo babuzaho bigira kubera ubwinshi bw'amashuri kuko bamwe muri bo birirwa ku kiyaga cya Tanganyika na Mutambara baroba.
Turagerageza kugenda ku mashuri atandukanye tugenda kubandikisha bakatubwira ngo haruzuye. Urumva uyu abandi bana bo bariko bariga n'abandi biwashu bicaye nk'uwanje. Bose hamwe umva abana bane bose baricaye muhira nta numwe ari ku ishure
twagerageje kuvugisha seri kuri iki kibazo cy'ubukene bw'amashuri mu Rongwe ntibyadukundira umuyobozi userekira impunzi abarundi mu nkambi ya mu Rongwe Deonta Grotiman avuga yuko iki kibazo bakigeje kuri haseri ibabwira yuko ifite amikoro make amakuru dukesha abashinzwe uburezi mu nkambi ya mu Rongwe yerekana yuko abanyeshuri b'impunzi nsha ziheruka kuvanwa Kavimvira na Sange barenga 300 uvera Singabo ijwi rya Amerika Uvira.
Anu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara bashimye kwa mwaduteza matwi kuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi wongorera ugusasira ukubuza ibitotsi ari inyuma y'inzu umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu
ifise abakozi bakarorero batanga makuru ahumuri